VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Turabaramukije nshuti namwe bagenzi, turi kumwe kuri uyu munsi wa kane, ni tariki 11 z'ukwezi k'umunani mwaka wa 2016. Muri studio muri kumwe nanje Aloise Bigirimana, dusamiranira hi Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabahaye ikazi mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Abashefu mwebwe bakuru bakuru nka mwese, amafaranga 100,000 urengo manje mu biharuro, si jewe nabishizeho, byashizweho n'abakurikirana n'uwo muguriho n'imvukira n'abandi.
Uyo ni Melchioro na Nkwahomba, buramatari w'intara ya Kirundo, yavuga ku ntererano igiye gutozwa kugira hashobore kubakwa kaminuza muri iyo ntara. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi tugiye kuzibashikiriza mu kanya. Mu Burundi, ibiziga byari mu ruzi mu Barazi ni mu ntara ya Muramvya, igipolisi kijejwe gutabara cyashoboye kubikura muri urwo ruzi. Mukanya narimpeje kuganira na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza ari Burundi, aratubwira uko byagenze.
Kushika ubu ntawe uramenya ngo ni ibiziga byande, kuko igipolisi kijejwe gutabara cyavuze yuko ibiziga imbere ko tuvugana nawe kugira ko turi ku bitaro bikuru by'intara ya Muramvya, aho ibiziga bigeze gushikanwa mu buruhukiro. Hanyuma igipolisi kigeze gutabara cyamenyeje yuko ejo ariho hazatangura ibikorwa byo kumenya aba bantu abari bo. Icyo bikora biraboneka ko ikiziga kimwe muri ibyo kitagira umutwe, hanyuma akaba uwo muntu atani impuzu yari yambaye, ubundi nawe akaba yari yambaye agapira, akaba yaraboheko ku maguru agafuko agasaho karimo amabuye. Uwo akaba rero wewe yari afise umutwe gushika ubu ntawe uramenya ngo ibiziga ni iby'abandi.
None kuva ubu ntasango batanze yuko umuntu azoba yamenye icyavuye muri ayo matohoza?
Gushika ubu urumva Aloise, isango bavuze ko ejo batangura kugira ibikorwa by'ibikorwa cyoroshye kuko aba bantu bona yuko bariko batangura kononekara. Ikindi nacyo niho tukiva mu ruzi mu Barazi, kuvugiye nk'isaha indwi abapolisi bagerageza kubikura mu ruzi. Gushika ubu masaha 9:30 niho bashobora kugirizwa amahirwe yo kubishikana ku ibarabara bafatikanyije n'abandi bose bari kumwe, ba baganga, abamenyeshamakuru n'abandi bari ngaha baje kuraba. Nicyo ari igikorwa cyoroshye, ubu urumva abashikanye mu buruhukiro bazoheza kumbure batubwire icyo bagiye gukora.
Yari Eloge Willy Kaneza i Bujumbura mu Burundi. Twagerageje kurondera kuri telefone umuyobozi w'ikinyamakuru kigenga Journal Iwacu gikorera muri ico gihugu cy'u Burundi, ari mu basavye ko ibyo biziga byokurwamo kugira barabe ko hoba harimwo ikiziga cy'umumenyesha makuru Jean Bigirimana bataramenyekana irengero ryiwe. Twagomba kumenya yuko bashimishwa n'ivyakozwe n'abajejwe kurondera ico kiziga, ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone. Mu Burundi kandi, buramatari w'intara ya Kirundo amenyesha ko kaminuza itegerezwa kugururwa mu ntara arongoye mu mwaka uza. Yabishikirije mu nama yagiranye n'abaserukira abandi mu buzi kuri uyu munsi wa kane. Uburyo ngo busigaye kugira iyo nyubakwa itunganywe neza bugiye gutangwa n'abanyagihugu bose bafise icyo bakora muri iyo ntara. Melchioro na Nkwahomba, buramatari w'intara ya Kirundo, arizeza abanyagihugu ku bwo buryo buzotozwa buzokoreshwa neza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Mu mwaka w'2011 niho havuka icyumviro cyo kubaka kaminuza mu ntara ya Kirundo. Icyo gihe intara n'amakomine vyariko biritunganya kugira bironke inyubakwa zo kurata kuri yubire y'umwaka kayintaye yo kwikukira ku Burundi. Abanyagihugu baterereye amaboko n'amafaranga, leta iterera ibikoresho byo kubaka by'ibihingurano. Uko niko inyubakwa za mbere ariko zidakwiye zabonetse. Buramatari w'intara ya Kirundo Melchioro na Nkwahomba ati kera ni mu mwaka uza, aho vyabereye ni kera. Inyigisho za kaminuza ziratangura mu ntara ya Kirundo.
Ahandi mu Burundi hagiye haravuka amakaminuza, intara zimwe zimwe zibishoboye mu gisagara cya Bujumbura ho ni nyinshi cyane. Tukaraba rero umuntu ava mu Kirundo aja kwiga mu za Bujumbura, aza kwiga mu za Gitega, aja kwiga mu za Ngozi, timbe Kirundo twebwe ntidushoboye. Hari inama yabereye mu Gasura, nyine cyabaye umukuru w'igihugu ati nawe mu Kirundo ni gute? ni muhira hiri umwaka cyangwa n'amaburi buri mwaka uza uhere ijya kaminuza mutayuguruye munyiture nzadafata mu mugongo nkuko nama ndabigira none ubu twebwe tonanirwa niki hari na handi hari amashuri kaminuza usanga afise ama ibirasi bibiri naho nyine bakotesheje baza bibamwe biga mu gatondo abandi ku mugoroba hanesore ga mukintu twe dufise ibirasi birenga 8 kandi twigabira
icyakozwe n'umugwi w'intara ujejwe gukurikirana ibikorwa kandi kigiye kuja mu ngiro no kwegeranya uburyo busigaye amafaranga azotangwa yashinzwe yisunzwe ico umuntu wese akora
barashubiriye kuvuga bati umuntu yotanga yana kugira ngo turonke ikintu dukorerako abashefu mwebwe bakuru bakuru nka mwese amafaranga 100,000 urengo manje mu biharuro sijewe nabishizeho byashizweho n'abakurikirana n'uwo muguriho n'imvukira n'abandi
abari bitavyo nama harimo n'abavyeyi baruhishwa no kurungika abana babo kwigaza kaminuza handi barindiranye igishika umuzo wa kaminuza mu ntara ya Kirundo
twaje twande dushimire abimvira icyumviro cyo gushyira universite ngaha mu ntara yacu ya Kirundo tugashimira nabagenda barakora ikorwa bikurikira kuko ababitangwe n'abandi bari kora bibandanya gusa nukubashimira ubutoshima n'ubutazi ingorane zo kwiga zuhu hariho abana muri kino gihe usanga badashobora kuronka nyene biga ajya mu universite prive atari uko babuze uburyo bwo kurira ko babuze aho barara
ishingwa ry'intererano ryakiriwe neza muri rusangi ariko hibonekeje ko hashobora kuba tanyugwa kumwe nuko yashinzwe
none ko mbona hari abo bagira 100,000 hari abo bagira 200,000 mabiharuye baravye imishara bahembwa cyangwa babiharuye kubera bivanye ngo n'amabanga ajejwe kwe n'umunsi jewe ndakivuze nk'umurundi nzi nk'uwese ubuzima umwese babayemo ataruka ari chef wa service mugari umurundi kumbura afise umuryango akurikirana cyangwa kiriha n'inzu cyane ashaha muntu w'umurere ukuntu bavuga ko ari umushef wa service ari 100,000 ko bafatiye ku mushahara ko bafatiye kubera ari amabanga ajejwe murakoze
ku rundi ruhande uko intererano ingana kose sico kibazo hasabwe nyabona ko bo yariha mu bice
mudufasha mukaduha umuco w'ingenzi yo contribution soka nimba ara matranche twese tuvuye tuvyumvise kugira ngo umwe yumva ati njye sinzoronka hanyuma avuge ati ndavuga gashari nyene kangana nzo yariha en deux tranches cyanke nzo yariha en trois tranches mugatwumve yuko ari en devoir dutegereza natwe bwo bwacu kwa complice twirero nk'abaserukira abandi ndabwo tubanze dufate rodeva
uko vyabonetse ikoreshwa ry'amafaranga yatojwe muri kahise mu kubaka iyo kaminuza rishobora kuba ritagiye ku mugaragaro abitavye inama basaba ko ububiko butoba bumwe
mwavuze uko hari abantu bajejwe kuzokurikirana ivyo bikorwa bya university ari n'abazokurikirana ngene nayo mafaranga tuziba turiko turatanga ariko arakogwa ariko iko ndo mwaduhaye nibaza ko imaze igihe kirekire ayo gushika iyi saha nanje ndimwe ntituzi uko nyina amafaranga yagiye arakora kuko nk'ubu muciye mutangiye konti kuri uwo mugwe mushasha ukacubandanirizako utigeze utanga na historique y'iyo konti je nasaba yuko apate iki gikorwa mutanguje mugende mu guzindi nimero do konti zera tushaka kwa amafaranga ko bizotugura gusaba historique imigwi biri nyine bajye barahana amakonti
Merikiyoro na nkaho mbabura matari w'intara ya Kirundo aremerera abanyakirundo kwa amafaranga azokoreshwa neza mu gihe yo kaminuza yo mu Kirundo yo kugurura mu mwaka uza hategekanijwe ko yotangurana n'igisata cy'ubuvuzi ico bita science de la santé ibindi bikazokurikira hanyuma mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika dusamiranira Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Urwanda ruramaze gutakaza ibitari bike mu bijyanye n'urudandazwa cyane cyane mu byo rwahora rwohereza mu Burundi kuva aho hadukiye indyane zishingiye kuri politike mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo bishikirizwa na François Kanimba n'umushikiranganji w'Urwanda ajejwe ubudandaji n'amahinguriro ni mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu munsi wa kane mu Rwanda. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eric Bagiruza.
Ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru ku myiteguro y'u Rwanda mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'amakoperative nibwo twashatse kumenya ingaruka ziri ku bihugu by'u Rwanda n'u Burundi mu rwego rw'ubucuruzi muri ibi bihe imigenderanire hagati y'ibihugu byombi icumbagira. Ni ikibazo ministre Kanimba yavuze ko kije mu mwanya utari uwacyo ariko aradusubiza.
Ntabwo navuga ngo singire icyo mbivugaho ariko muze kunyemerera ne kubitindaho cyane kuko cyane ubu ndatekereza ikibazo cy'u Burundi ni ikibazo kituremereye kuko ni ikibazo ntabwo tuvuga ko atari ikibazo ari bwo nubatari ikibazo twataho umwanya munini
uburemere bw'iki kibazo mu by'ubucuruzi by'umwihariko ku Rwanda ruravuga ko gishingiye ku midugararo ya politiki yavutse mu Burundi kuva bene igihugu bahaguruka bakamagana ku mugaragara indi manda ya Perezida Pierre Nkurunziza. Rwanda n'u Burundi byari bisanzwe bifitanye imigenderanire myiza mu rwego rw'ubucuruzi mbere y'imidugararo ya politiki. Ministre w'inganda n'ubucuruzi bwa na François Kanimba yabwitangazamakuru ko hagana mu 2014 na mbere yaho inganda zo mu Rwanda zoherezaga mu Burundi bicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari y'abanyamerika ko byageze mu 2015 umwaka imidugararo yatangiye kwadukamo ibicuruzwa u Rwanda rwoherezaga bigeze ku madolari miliyoni 12 muri rusange hagati ya 2014 na gatanu ibicuruzwa u Rwanda rwoherezaga i Burundi byari byaragabanutseho 40%.
Buriya mbere y'uko igihugu cy'u Burundi gitangira kwinjira mu bibazo cyagiyemo muzi rwose inganda zacu zari zimaze kugira umuvuduko mwiza mu gucuruza u Burundi. RDB yari yarajyanye abacuruzi abanyenganda bagasinya amasezerano n'abantu babafasha gucuruza ibicuruzwa bimwe na bimwe bikorerwa mu Rwanda ubona bifite kuzamuka kwiza, ariko aho bagiriye mu bibazo na mbere yuko bafata icyemezo cyo kuvuga ngo turakumira kanaka kugira ngo yambuke umupaka ajye gucuruza igihugu iyo kigiye mu midugararo mu bibazo byanze bikunze bigira ingaruka mbi ku bucuruzi, kuko ubushobozi bw'abaturage mu guhaha ibicuruzwa bituruka hanze bugenda bugabanuka ku buryo hagati y'umwaka w'2014 na 2015 nk'ibintu twoherezaga mu Burundi biturutse ku musaruro ukomoka ku nganda ariko no muri rusange byari byaragabanutseho hafi nka 40%. Ibyo rero ntabwo twavuga yuko ku gihugu cy'u Rwanda ari ikibazo gitoya byatugizeho ingaruka.
Mu minsi ishize nibwo guverinoma y'u Burundi yafashe icyemezo cyo gukumira ibicuruzwa byazaga mu Rwanda bivuye i Burundi cyo kimwe n'ibiva mu Burundi bijya mu Rwanda. Minisitiri w'inganda n'ubucuruzi mu Rwanda yavuze ko uyu mwanzuro n'ubusanzwe waje ushimangira imigenderanire itari myiza, kuko n'ubusanzwe kubera gutinya umutekano muke mu Burundi ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi bwari busanzwe bucumbagira. Ibihugu byombi cyane byahanahanaga ibicuruzwa by'ibiribwa u Rwanda rujye muri bishyimbo amata n'ibindi mu Burundi, u Burundi nabwo bukagemura mu Rwanda ibiribwa byiganjemo imbuto. Icyakora ku bicuruzwa u Rwanda rwakiraga bivuye mu Burundi ruravuga ko n'ubusanzwe byabaga bihanganye n'ibindi bisa nabyo byaturukaga mu bihugu bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania na Uganda, bityo ko bizakomeza kubone kuko bisanzwe. Kugeza ubu bihugu byombi ntibiragaragaza ubushake bwo gukemura iki kibazo cy'imigenderanire. Ku ruhande rw'u Rwanda, Minisitiri w'Inganda n'Ubucuruzi aravuga ko gishobora kuzakemukira mu nzira z'ibiganiro mu muryango w'akarere, kuko u Burundi bwaho nyanza amasezerano ashyiraho isoko rimwe ry'akarere. Bwana Kanimba kandi akavuga ko kubw'ingaruka ziremereye iki cyemezo cy'u Burundi gifite kuri rubanda asanga bushobora kuzisubira kuri iki cyemezo bwafashe.
Dufite amasezerano twagiranye ashingiye ku isoko rimwe, ubundi byemezo nka biriya bibangamiye ku buryo bukomeye cyane bene mu masezerano, ku buryo ntekereza yuko mu bihe biri imbere igihe tugomba kuzajya tuganira no muri uriya muryango uburyo uri gukora ibibazo nk'ibi ngibi abantu bazajya babiganiraho. Ariko sishidikanya kuko n'u Burundi buzabona ko bwibeshye, kuko ntibuzatinda kubona ko bwibeshye, kuko mu by'ukuri kugenda ukabuza abaturage bawe gucuruza umusaruro wabo n'abaturanyi babo, wa mbere ubigiraho ingaruka ni umuturage ukumiriye wari ubifitemo inyungu. So aho ngaho rero ntekereza ko hari aho bizabagaragarira yuko bibeshye, ku buryo bashobora no kuba basubira ku byemezo bafashe, kuko ibyemezo nka biriya ntabwo bitinda kwikemura ubwabyo.
Imibano y'ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi yatangiye gutosekara mu kwezi kwa kane umwaka ushize wa 2015. Uyu ni wo mwaka imidugararo ishingiye kuri politiki yatangiye mu Burundi impunzi zitari nke zihungira mu Rwanda. Kugeza ubu u Rwanda rucumbikiye abarundi basaga 70,000. U Burundi bushinja u Rwanda mu buryo bweruye gucumbikira no gutoza gisirikare abashaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi. Ni ibirego u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma. Eka bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Uruhagarara.
Rahumiwe! Mbega mana yanje ibi bintu tuzobikura gatwe imbere.
Ukwikekana.
Ehe mwishwaje tugasamara baradufye ta twese.
Banirumve ko.
Unje kwisuka mu bitanda. Ishwi data wanje ntibizohava bimpitana. Ishwi da.
Abuba ukaguhagararira neza.
Twaze biraturaba. Tureke ibintu byangare tubone. Byongera nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Sheri wanje, urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyukuri umusereko nanjye nkaba umurengero. Mafu.
Nigikina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. iminsi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Mu Burundi, parke nkuru yo muri sentare yungururizwamo imanza y'i Bujumbura iheruka gusaba umukuru w'urwego rw'abashingwa manza mu gisagara cha Bujumbura gufuta muri urwo rwego bamwe mu bashingwa manza barimwo Armelle Niyongere, Lambert Nigarura, Dieudonné Bashirahishize na Vitare Shimiriman. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye n'umwe muri abo bashingwa manza Dieudonné Bashirahishize amubaza uko bakiriye iyo ngingo.
Ubwo rwandiko twebwe turubonye ku ruhande rumwe ntitwatangaye kubera n'ibintu tuba twiteze mu gihe mu Burundi umuntu amaze kuvuga ukuraho kuri akavuga ati ikintu kigenda neza intumbero ya mbere aho gukosora ibyo bitagenda neza umuntu yariko aravuga mu ntumbero yo gukebura mu ntumbero yo kubaka ahubwo bagira bati uwo muntu ahubwo twamufata tukamugirira nabi muri 2015 abenshi twahigwa nka kujya twese tumeze kujya ngo twiyicwe rero kugira ngo umuntu ahubwo bagerageze kumukura ku rutonde rw'abavoka ibintu umuntu aheza agafata nk'ibisanzwe naho atari bidasanzwe ariko urumva ntitwatangaye cyane. Ubwo rwandiko rwaje mu gihe batatu muri ba muri aba bashingwa manza bane twari twari Geneve twari dokete byanditswe mu gihe twari Geneve Uburundi bwari busanzwe butegerezwa kwishyura ibibazo by'umugwi mpuzamakungu uraba urwanya ibintu byo guhohotera agateka kazi na muntu umushikiranganji w'ubutungane yari yaje arongoye leta y'u Burundi niho yari ari adusangayo hanyuma ibyo bibazo barabimubaza kanatsinda nta n'imyishyu yashobora kuronka ingene abantu bashika 400,000 babafunzwe bidakurikije amategeko kabimi raporo za ONU ingene abantu bashika 651 bahohotewe ubuzima bwabo n'inzego za leta yaraje aserukiraho ingene abantu 348 bafashwe mu nyuma bakicwa n'inzego za leta n'inshu zari zigoye rero yaje kuduta ku ishavu bashwandika ikete ata kintu na kimwe kirimo iryo kete ririmo batwagiriza ko ngo hoba hariho dosiye zuguruwe no kuvuga yuko no gushika imbere ya sentare n'izirashika imbere ya sentare ni dosiye bakinze kiri mu matohoza kuko twoba twaragiye mu myerekano mu 2015 ico naco mu mategeko mpuzamakungu mu mategeko y'u Burundi baremera imyerekano ico giye imyerekano itangura abene gushigikira manda ya gatatu itemewe n'amategeko bari bagiye barigerekana baravuga ko babishyigikiye bwari uburenganzira bw'abandi Barundi babyumva ukundi nk'uko bashobora kugira imyerekano imyerekano mbona ahubwo ni n'umuco nuko leta igomba ko hiyerekana bigomba gusabo yatumwe ikibaza ni uko ahubwo bashigikira imyerekano ituka ibihugu ituka abantu icanishamo abagize imyerekano yo gusaba yuko amasezerano yarusha ibwirizwa shingiro byubahirizwa abarundi bakabana amahoro n'umutekano mu bwumvikane ntangere bakubaka igihugu bari hamwe akaba aribo babona ko ari abantu babo rero iryo kete ryashyitse muri icyo gihe twari tukiri Geneve umushikiranganji w'ubutungane yahunze ONU baguma bahunga ejo bundi yatunganije ibiganiro mu kwa mbere k'umwaka
eyala ni ukuvuga iriya na
muri make niriwe ndaja muri byinshi byo kete n'ibyadutangaje ariko bigaragaza yuko rifite intumbero yo kutubuza ibikorwa dusanzwe turiko turakora yo kugwanya kudahana mu Burundi yo gusaba yuko Burundi bwosubira mu nzira y'amategeko na demokrasi.
Babwira abumva radio Ijwi rya Amerika ko twagerageje kuvugana na Maître Salvatore Kiyuku ukuriye urugaga rw'abavoka i Bujumbura mu Burundi, ariko ubwo twavuganaga yari kibuga cy'indege ajya mu rugendo, ariko yatwijeje ko naboneka azagira icyo avuga kuri urwo rwandiko yandikiwe kugira ngo afatire aba bavoka bane ibyemezo. Ese ubundi mu mategeko bigenda gute kugira ngo umwavoka yirukanwe mu rugaga rw'abavoka metre bashirahishije
mugwa bashingwa amanza mu Burundi tunganijwe n'itegeko ryo mu kwa 11 mu 2022 rurerekana neza ukuntu abo bashingwa amanza bo nyene barashiraho umugwi ubaserukira cyo bita conseil d'ordre iheza igakurikirana umuntu umwavoka wese mugihe hari umuntu agiye kubiri n'amategeko nico bita deontologie baraheza bakamufatira ibihano biri muri iryo tegeko ryatowe na leta ariko abajejwe kubikurikirana nabo bashingwa amanza ubwabo ikindi kiriho nuko mugihe umushingwa amanza yoba yakoze ibintu bidahuye n'umwuga wiwe umushikiriza amanza mukuru arashobora kwandikira ubutwara abashingwa manza amusaba kwico kintu ugo gwego rukuru rw'abashingwa manza ruheza rukabyicarira ugatanga inyishu mugiyo nyishu itabonetse umushikiriza amanza mukuru abafise uburenganzira bwo kuja imbere y'ubutungane kuvuga sentari subira mu manza ya Bujumbura umuntu adashira iyo ngingo agashobora kuja muri gatambura manza nuko bimeze ariko kubera ubutungane butigenga kubera ubutungane bufatiwe amaboko mugongo bazana aho abacamanza batera ubwoba bakabwira bati genda mugiye ngaho nimugiye kwiga urubanza mugiye gufata naka ko ibyo batwagiriza ibintu bavuga ngo biri mu matohoza amategeko y'u Burundi aratomora neza yuko umuntu yitekwa ko naho co bari icaha namaze kuvuga ko atacaha kirimo kwiyerekana werekana aho uhagaze kushigikiye cyangwa uhagaze uhakanye ikintu mu mahoro n'umutekano ntacakirimo ariko ubu baca bazana abacamanza batera ubwoba no kuvuga ko urubanza ruciribwa ahandi rudacirwa muri sentare nibwo rugamba rero twebwe cyane cyane turimwo yuko Burundi uronka ubutungane bwigenga aho abarundi babana atawandya wangura ubutungane bugatunganiriza bose atawanza atagisure bukwiye
kuri telefone. Kandi turi kumwe n'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi. Reka dufate Nsengiyumva Ingozi, mwiriwe neza.
Yewe ndabona nka siriya maporo mu gihe byadushikira ndabona yuko bamara kwandika ubwo rwandiko ruhagarika no rukongera bagakura abo abashingwa manza murako kazi kabo turabona yuko ari uguhuma amaso abarundi kubera tubona hariho bimwe bimwe tuba dushaka kuba twamenya bobo bagashaka kubitumenyesha ariko abo bobo bifuza kuba bobo bahagarika nababo batifuza kumenya ukuri kwaba kuri hagati mu gihugu kuko kugera na n'ubu hariho abantu usanga barimo baraturatuzwa ugasanga bagaburirwa n'abagore babo bihishe mu bigunda ariko sinzi yuko abo bashaka kuba bofatira ibihano abo bantu kugira ngo bavanwe mu kazi kabo sinzi yuko hari icyo bizoca bitanga kuko ntibizobuva yuko ukuri kugomba kuba komenyekana ubona yuko kuba kunyegeza ukuri no kunyegeza ukuri mu Barundi kugira ngo ntituze turamenye ibica ku mugaragaro ariko bitewe birashobora kutamenyekana umwe wese icyo agomba kuba yihesheho tukazateba tukazakimenya tukamenya iherezo ryacyo.
Urakoze Nsengiyumva Ari Ingozi. Reka dufate na Claude Igitega, mwiriwe neza.
Abo bacamanza ko batangwe kubafatira ibihano babafuta ku rwego rwabwo bakoramwo ubuzi babona bagiye kubaho gute kuba bafatira ibihano abo bacamanza umunyagihugu mutonyi wewe kubita mu mutwe nuko bama bakintu twose barera abo bacamanza bira hasi atuvuge niwe twari twizeye atari uko naho atutabarize je mugaho mbaye vrema ntangorane ndabona kuko nzi ko mbwene nigenze kuko nigenze akaba gwanje jenyene wigenjeje nabi ntubona kugira ngo ntelefone mbanza kuraba naho mvugira naho mbamagaze shishwa kwivuga ngo nuza mu bantu hariho hose ufata bize tubyi kubaho umucamanza mukuru ninde Burundi umucamanza mutonyi ninde kwabaho bato n'abakuru bose uzobigenza gute mu myaka iza niyo byagenda uko bazobafatira ibihano kugira ryari iyo bafatira ibihano abacamanza bose bavuga ko batemera ikiringo cya gatatu
abashikiriza amanza
batuheza bace bifatira ibihano none abo bazobashyirika abo bacamanza abo bazoba basiga aho uri ni ukuguma uhoze turashyigikira umugambi kugira ngo uraho umuntu uko yoba uri ku butegetsi ko burabaho n'iminsi na mikeya kandi aho byarakomeye.
Reka dufate na Jerome. Jerome mwiriwe.
Nibaza ko ibintu bisomoye ntihakurikizwe amategeko gusa nihaba harakozwe makosa ikihutirwa tugishobora gufata bakura rutonde ahubwo nibagire amatohoza nibasanga barakoze amakosa babahane nibasanga batayakoze naho babareke babandanye n'umwuga wabo.
Ese nyuma yuko urugaga rwandikiwe hari nyishu rwari rwatanga Maitre Dieudonné Bashirahishize?
Inyishu nayo baratanga muri uno mwanya nibaza yuko baradusabye yuko tugira icyo tuvuze kuri ibyo bintu byanditswe na procureur général hanyuma kumbure urwego rw'abashingwa manza ruzogira icyo ruvuga rumaze kuronka icyumviro cacu kuri ibyo bisa n'ibirego kuko nta n'ibirego birimwo bavuga ngo bariko barakurikirana abantu muri dosiye hari umushingwa manza bavuga amavuga kenshi ku maradiyo twari tuzi yuko kuvuga ku maradiyo bishobora kuba icyaha gituma bishobora gutuma umuntu akurikiranwa cyangwa akakurwa mu mwuga. Nciye mbwira ko rero n'intererano z'aba bantu senge yumva ari ngozi yavuze ikintu gihambaye ati ibyo byose bigamije uguhisha ukuri uko rero badusanga za Geneve turiko turerekana ukuri abandi baje guhubya ukuri byo batagomba no kuvuga nayo ko ndavuga ko uyu muntu icyo kintu yavuze tugihuriza ko cyane rero kwa buko gutabaza dusanzwe dutabaza tubufatiye kuri ayo maraporo tugasaba ko abarundi batabagwa bagakingirwa kuko nta gihugu gishobora gutwagwa n'iterabwoba mushobora gufata abanyagihugu bose ngo bazivye nibavuga ukuri kandi kugaragara abarundi bategerezwa kwidegenzya bashitse ahantu bamaze guca ubwenge bakazibana mu gufatana munda naho bagerageza kubacabishamo urabona ko bamaze gutera imbere bamaze gutahura ko akazoza ku Burundi ari akabarundi bose bari hamwe atawandya wango igisigaye gihaze no gutegetsa bwiza navyo tukizera yuko bazoteba babishikako aho rero na Jerome yaravuze ati ikintu gikomeye n'amatohoza urumva we bavuga bati amatohoza twarayatanguye mugabo naho tutarayakora bafute ibintu atanu na hamwe byigeze biba ku isi ingingo ya 40 y'ibwirizwa nshingira avuga ikintu bita presumption d'innocence umuntu wese aguma ari umwere yoba ariko arakurikiranwa ndetse kuba ibyo byo gukurikiranwa byo ari intumbero za politiki atacake aguma ari umwere gushika umunsi azoba habaye urubanza rwabaye ntabanduka rwaciwe na za senari urubanza rutakigiriye ugururi
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika turiko dusa n'abashika ku musozo w'ibi biganiro byo muri aka kanya tubibutse ku iprograma ari radio yacu tibashikiriza iminsi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana ku Ijwi rya Amerika mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 bitatu i Kigali mu Burundi mudukurikiranira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2 mushobora kudushikira mukoresheje bwa buhinga bwa none adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com Facebook ni kuri adresse radio yacu naho kuri site ni we radio yacu voa@com nkuko rero twaba bashikirije mu kanya ibiganiro byo muri aka kanya bigaruke ngaha tubashimiye mwese mwafasha kanya kugira mudutege amatwi ibiganiro byacu birabandanya mugume ku ma radio yanyu ari kumwe na Aloise Bigirimana kuri micro ndabasezeye ndabifurije umugoroba mwiza.